Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi kinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karungi. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye: Umunyarwanda w'Umunyenganda Tribert Rujugiro ayabatwa tabye imana kuri uyu wa kabiri afite imyaka 83. U Rwanda ruri mu cyunamo cy'iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abagera kuri miliyoni abagera ku gihumbi barokokeye muri hoteli ya Milcolin yayoborwaga na Paul Rusesabagina. Turamwakira mu kanya hano ku ijwi ry'Amerika. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutangaza ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe kubera umwuzure w'amazi ya Tanganyika umaze hafi amezi abiri. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Uhere ku makuru wavugwa rya no hino ku isi. Ndikumwe na Diane Nini na Hazwe.
Zambia ikeneye miliyoni z'amadolari arenga amajana 900 yo guhangana n'ingaruka z'ubushuhe bwinshi hamwe n'uruzuba rw'umurengera. President w'ico gihugu Hakainde Hichilema abicishije mu butumwa bwo kuri televiziyo yavuze ko imiliyoni 10 kuri 20 z'abanyagihugu atwara zakozwe ko n'ingaruka y'ubushuhe bw'umurengera buzwi ku izina rya El Nino. Abakeneye ubufasha byihuta barenga imiliyoni 6 nkuko President Hichilema abandanya abivuga. Yagize ati uno mwaka Zambia yaronse imvura nkeya cyane, igisata cy'uburimyi n'ubworozi kirabangamiwe nta mwimbu uhari. President wa Zambia muri ico kiganiro yabandanije kandi agira ati no mutima uremereye ku izina rya leta n'abanyagihugu turasavye amakungu abikorera ivyabo amasengero n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki kudufasha guhangana n'ubugaragwa. Mu kwezi kwa kabiri niho Zambia yatangaje ibihe bidasanzwe bivuye ku bushuhe bwinshi ku miliyoni 940 ico gihugu gikeneye gifise 51 gusa mu madolari ya Amerika. Ubushuhe bw'umurengera El Nino ahandi buvugwa ni muri Zimbabwe na Malawi. Ivyo bihugu navyo nyene vyaratangaje bihe bidasanzwe kubera ubwo bushuhe. Tuje tubandaniriza mu vya Ethiopia ishamwe mpuzamakungu ONU ryaronse miliyoni za baba 629 zo gufashisha Ethiopia imaze igihe ibangamiwe n'ingwano n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe zirimo imyuzura n'uruzuba rwinshi. ONU yaronse amafaranga biciye mu nama yo ku rwego rwo hejuru yabereye Geneve mu Busuwisi iteguwe na ONU, leta ya Ethiopia n'Ubwongereza. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryasavye abagira neza gutanga umuriyaridi w'amadolari imiliyoni za baba 629 zabonetse zatanzwe n'ibihugu 21. Ibihugu vyatanze menshi ni bitatu. Leta zunze ubumwe za Amerika yatanze miliyoni 154. Ubwongereza butanga imiliyoni 124 n'ibihumbi 58. Mu gihe ubumwe bwa Buraya nabwo bwatanze miliyoni 139. Abanyagihugu bakeneye imfashanyo zihuta muri Ethiopia ni miliyoni 15 n'ibihumbi 500 nkuko ONU ibandanya kubivuga. ONU isigura kandi ko mu gihe cy'imvura imiliyoni 11 z'abanyagihugu ba Ethiopia bashobora kuzohura n'ibibazo by'ubukene bw'imfungurwa no gufungura nabi. Ibindi biharuro ONU itanga byerekana ko imiliyoni 4 n'igice z'abanyagihugu ba Ethiopia bataye izabo. Ethiopia iri mu bihugu 10 vya mbere bifise abanyagihugu benshi begeranijwe makambi y'abateshejwe izabo. Abatanguje inama yo gusabira imfashanyo ico gihugu bakavuga ko kugira ngo kirengere ibibazo kirimwo muri vyo harimwo ivyama shure, ibitaro, inyubako, amabarabara vyabomaguritse mu ntambara hakenewe n'imiburiburi umuri yaridi umwe w'amadolari yokoreshwa mu mezi atatu.
Urakoze Diane Nini na Hazwe mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na 93 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kiremisa risanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umunyarwanda umunyenganda Tribert Rujugiro ayabatwa yitabye imana kuri uyu wa kabiri afite imyaka 83 gana Rujugiro yari umushoramari wari waragabye amashami y'ubucuruzi bwe mu bihugu 9 bya Afrika Diane ninahazwe aragaruka ku buzima bwe
nyakwigendera Rujugiro akomoka inyanza mu Rwanda ashengeye nyuma y'imyaka myinshi yamaze abahanze igihugu cyo nk'impunzi umutunzi karuhariwe Rujugiro yamenyekanye mu rudandazwa rurimo urwitabi amazu n'ibindi yakoreye ahanini mu Burundi mu Rwanda muri Uganda Angola Afrika y'Epfo Kenya na Nigeria muri Uganda yahashoreye imiliyoni 200 z'amadolari yashize mu gisata c'itabi no guhingura imfungurwa aja gutanguza iyo migambi muri Uganda imenyeshamakuru vyamubajije impamvu uwo mutahe atawushoye mu Rwanda gwamwibarutse aca yishura ko atagishoboye gushinga imitahe mu gihugu ciwe kuko camwambuye ubutunzi bwiwe umwe mu butunzi bwiwe bwafatiriwe n'u Rwanda burimo inyubakwa y'ubucuruzi Union Trade Center UTC iri ku murwa mukuru w'u Rwanda ikigali yatejwe icamunara mu 2017 UTC yagurishijwe imiliyari ziri munsi indwi mu mafaranga y'u Rwanda mu gihe nyakwigendera Rujugiro yemeza ko ibikorwa byo kuyubaka vyamutwaye imiliyari 200 ico gihe aya mafaranga yangana n'imiliyoni 15 z'amafaranga y'abanyaburaya ubutegetsi bwo mu Rwanda akenshi bwagirije umuhisi Rujugiro gushigikira abatavuga rumwe nabwo mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika mu 2013 ari mu rugendo yakoreye aha Washington DC yarabihakanye agira ko ahubwo yibutsa ko ari mu bafashije FPR inkotanyi muri ico kiganiro cihariye umuhisi Rujugiro yahaye mugenzi wacu Etienne Karekezi yamubwiye bike mu vyaranze ubuzima bwiwe
Navukiye Rwanda mbayo abariho ntangira amashuri ariko mpava ntana yarangije mfite imyaka 19 ngende Burundi ndahaba kuva muri mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90 muri 87 ingoma zihindutse uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho bagaza mba mu bantu yafunze maramwe imyaka 3 ngira imana ndamucika hanyuma kubera ibyo byo gucika ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyanke ngo abe yantere izindi ngorane bituma ngenda kuba South Africa abariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite Burundi yari yabifashe
mwafashije umuryango wa FPR ku buryo bw'umwihariko
birashoboka kuko hari ibintu buri umuntu wese akoresha ibyazi nari mu cyama muri FPR ndi muri komite executive nkaba umwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango niho nabasezeye nge mfata inzira ndavuga nti nge sindi politicien ntacyo ushobora guhindura ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo
umugwizatunga aya batwa Tribert Rujugiro hitavye rero imana ku myaka 82 abamwegereye bemeje ivyurufu rwiwe ku ijwi rya Amerika ntibatomoye camuhitanye mu makuru yacu ari imbere turaza kugaruka ku buryo burambuye kuri ino nkuru tunabumvisha n'ikiganiro cyose yahaye ijwi rya Amerika mu 2013
Tribert Rujugiro ayabatwa yashinze ikigo yise Tribert Rujugiro ayabatwa Foundation Traf gikora mu bihugu byose 9 bya Afrika yashoyemo imari gifasha urubyiruko kubona amahugurwa arufasha kubona akazi no kwihangira imirimo mu Rwanda nyuma genocide muri 1994 Rujugiro yubatse umudugudu wamwitiriwe igikondo amazu yari yubakiye abarokotse batari bafite aho batura U Rwanda ruri mu cyunamo cy'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi yahitanye abagera kuri miliyoni imwe abagera ku gihumbi barukukiye muri hoteli ya Milcoline yayoborwaga na Paul Rusheshabagina ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane bwana Venuste
ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4/1994 mbere yuko bitangazwa ko indege yari itwaye Perezida Habyarimana w'u Rwanda na Ntaryamira w'u Burundi bitangazwa ko iyo ndege yahanuwe wowe wari hehe wakoraga iki
murakoze cyane kuri iki kibazo cy'ingenzi ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane nari maze iminsi itandatu gusa ngeze i Kigali mvuye mu nama yorahe n'umugore wanjye n'umwana wacu mutoya impungu wacu mutoya ndetse aho kujya kuri hoteli nk'uko ariho twari twarahungiye duhitamo kujya muhira indege rero bayirasa nari ndi ndimo nsangira na mugabo wanjye Thomas na Fidensi umugore we n'umudamu wanjye rero wari utashoboye kudusanga ugusanga asangire natwe muri uwo mugoroba we yatashye kare yumvise rero za misile zisekura ya ndege ya Habyarimana ziyitwika noneho yumvise zisekura kuko twari dutuye hafi y'i Kanombe umudamu yahise kwa kanya afata telefone arambwira ati Rusesa wagina nagira ngo nkubwire ngo utahe kandi aka kanya kuko ikintu numvise ntabwo nigeze nari nigera kumva mu mibereho yanjye nyabuneka nimutahe ako kanya ndarahagurutse na muramu wanjye n'umugore we nabo barahaguruka ubwo turataha dusezeranaho ndababwira bashahu nimugende tuzabona nejo ntabwo mu kubabwira ngo tuzabona nejo ntabwo nari nigeze na rimwe ntekereza yuko ubwo ngubwo ari bwo bwa nyuma mbonanye na Thomas ndetse na Fidensi muramu wanjye n'umudamu we ntabwo nigeze n'imagina yuko ari uko abantu bazatandukana bagiye inzira yabo bahise babica ako kanya nanjye ndataha nza kuva iwanjye bigoranye
none se muri hoteli Mille Collines wahageze ryari ni ryari wahawe ubuyobozi bwo kuyobora
mbere y'ibyabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane muri 1994 ntabwo burya nari ngiri direkiteri wa Mille Collines ahubwo nari direkiteri wa diplomate no kuko nari ari Mille Collines na diplomate zombi zari ziyobowe n'isosiyete imwe sosiyete yitwaga Societe Internationale de Gestion ariyo twakoreragamo y'isosiyete y'imbirigi ubwo rero iyo niyo yajeraga mu hoteli yombi nge nari ndi muri diplomate noneho rero guverinoma ya mbere bayisizeho niyo yohereje abasirikare baza kunyevatura baza kumvana iwanjye kugira ngo bazane kuri diplomate kuko guverinoma yahisemo gufata diplomate ubwo hari ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane ubwo rero banza ngengeze kuri diplomate ndaza mpamara iminsi itatu ku gitondo cya kare cyo ku itariki ya 12 nibwo nanone twumvise amasasu ndabisa na misire birimo bisekura hirya no hino ndetse bigasa no muri hoteli ya hoteli ya diplomate ubwo ako kanya guverinoma yahise ikora urugendo iva i Kigali ihitamo kujya gukorera igitaramo nibwo rero ako kanya numvikanye n'abayobozi banjye muri icyo gitondo twumvikana yuko mva muri diplomate hajya kuba muri Mille Collines y'amasaha 24 kuko niho nari nkenewe direkiteri wa Mille Collines yari yagiye yari umuzungu yagiye yari yarayafunze indege yagiye i Burayi nanjye rero njyewe direkiteri w'umwirabura njyenyine ubwo mpitamo kuza kuyobora amahoteli yombi ya sosiyete yacu ndi baze muri Mille Collines ari naho twari dukenewe cyane kuko niho twari dufite abantu benshi cyane bashobora kuba baharenganira bashobora kuba bagirirwa nabi kuko nasubiyeyo
wagizwe intwari kubera abantu bivugwa ko barukukiye muri Hotel de Mille Collines wayoboraga ariko hari bamwe batabibona uko nk'uko bivugwa ubwo butwari bwawe bakabukemanga barimo n'abategetsi bamwe b'u Rwanda ibyo bikuvugwaho ubivugaho iki
ibyo ngibyo ntabwo bintungura cyane nk'uko wa mwana aririmbye agira ati wowe uzagire neza wikomereze kuko ari neza ibyo umuntu yakoze byose ari neza ari nabi byose azahurira nabyo imbere kandi jyewe rero ibyo nakoze nabikoreye abanyarwanda bose ntabwo ari abahutu abatutsi nabikoreye umunyarwanda uwo ari we wese wari ubikeneye narabimugiriye nabo rero ba hari nawe numvise avuga ngo kuba baramfashe uwo Odeta Dr. Odeta Nyiramirimbo avuga ngo kuba baramfashe ngo byaramushimishije umuntu navanye kuzimo bamaze kwica mukuru we Venancia babiciye muri Nyabarongo barimo bahunga bakaza bakibona imuhira batagira icyo kurya batagira n'amazi yo kunywa n'ukuntu na efforts zakozwe zose kugira ngo bavandwe iwabo we n'umugabo we n'abana babo batanu bane pardon n'abana bane kwarafite abana babo batatu n'undi badopse kubazana tukabageza muri Milcoline mu buryo buruhije abantu baravuga mu Kinyarwanda ngo ugirirwa neza n'uwo yagiriye abagira Imana kandi neza yose ntabwo muzahurira imbere ntabwo uzahiturwa n'uwo yagiriye yewe abo ngabo ndabihorera nkikomereza kuko ntabwo ari bazampindura ngo bagire undi wundi bazashaka kumbawe yewe principe yanjye nuko ndi yewe kandi uwo ndi we niwe nzahora ndi we
Paul Rusesabagina impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ukaba n'umunyapolitiki ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane bwana Venuste.
Abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika.
Kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika.
Mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Mwijira mu mugore no kwiteganyiriza
ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutangaza ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe kubera umwuzure w'amazi ya Tanganyika umaze hafi amezi abiri. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Martin Niteleti yabisobanuriye abanyamakuru kuri uyu wa kabiri.
Kuva mu kwezi kw'icyenda mwaka w'2023 gushika ejo bundi itariki 7 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2024 abantu barenga 200,200 barakozwe ko n'ivyo biza harimo hafi 200,000 bataye izabo n'amahegitari arenga 40,000 y'imirima yononekaye. Amakuru yerekana ko imvura ibandanya iba nyinshi mu bice byinshi by'igihugu cyacu. Mu ntumbero yo guhangana n'ingaruka mbi z'ivyo biza leta y'u Burundi ifatikanije n'abayifasha mu iterambere ibandanya kugarukira ku miryango ishikiwe n'ivyo biza mu kuyiha ubufasha butandukanye ariko haracakenewe uburyo bwinshi bwo kubandanya icyo gikorwa.
Minisitiri Ninteretse yanatangaje aho abari batuye mu Gatumba bazimurirwa.
Ubu rero tuvuga ko benshi batangiye kubyumva hariho ikibanza kitari gito mubimbi tugomba tukikotorandira uburyo nshi bitumara n'itangazo tuzoye gura nka mu Gatumba ba mbere tuje tubajana imubimbi tubakire ibyo dushoboye n'abanyine bashiremo twabuzo bafise uburyo kugira baronke aho baba batakuma bakibaguzwa ngo mazaraje mazaraje twababwiye rero ti mwebwe ni muhave pe nabo twahaye n'amafaranga kuje gupanga inzu kugira bave aho hantu hari ngorane bagende ahantu bashobora kuba benshi ntibashimye kuje gupanga bagumye hahandi mengari dusuma kutuma twakwegera muri ibyo bibanza kandi bafise ingorane. Wewe twaragize ibakwe nuvuga ko twagize ibakwe kujyanye no mu Gatumba ko turabasansibiriza babonye nabo nyine ko ari kibanza kukibamwo ari ingorane biteye kuko twe ndushaka gukoresha ingufu ko twe gukoresha ingufu twashaka gukoresha ingufu twazikoresha nabo ujyanye nyine tukazikoresha bakagenda mugabo twaciye twahisemo kubumvisha ko aho bariko baraba naho bahihambirira atabuzima buhari ubemere rero kuzokwimuka uno munsi ariko kuvuga ko batangiye kuvyumva kuko amazi naho ugira gute nta ngufu ushobora gukoresha ku mazi icukora urayabisa amaze gusubira inyuma bikunze ukagaruka tumaze kuraba neza ko atariswe n'inyacanuti.
Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu Burundi Martin Ninteretse, amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki yakomeje gusaba ko leta yakwirura igatangaza ku mugaragaro ko yugarijwe n'ikiza kizamuka ry'amazi ya Tanganyika. Ubutumwa bwabo babushyikirije abanyamakuru Thierry Vendayishimiye.
Dusabye ko leta yokora ibishoboka byose igatangaza ko ari kiza, hanyuma igafata ingingo zose zijyana no kwikiza kiba cyateye mu gihugu.
Akaba itari France etat d'urgence kuko yuko umunsi umwe bidasanzwe.
Abo n'abagize amashyirahamwe yigenga batera kamo leta y'u Burundi guhaguruka igafata ingingo zijyanye no gukingira abanyagihugu bose babona bakorera ahegereye ariko hari basigwa n'amazi ya Tanganyika mu kubimura vuba bwango. Gabriel Rufyira arongoye ishyirahamwe Orecome numwe mu baharanira inyungu z'abanyagihugu, babyiboneye kuri uyu kabiri ubwo bafata urugendo mu bice byegereye ikiyaga byamaze kononekara.
Twebwe ntidukaneye gusubira kumva leta ngo yagize inama shikira nganje icyo zitagishizimwe. Nibakire ikibazo bagishire mu bibazo by'inkora mutima. Kubera ibikoko byaravuye muri Tanganyika birava no muri Rusizi ubu biri mu mihana y'abantu. Biriko birarya abantu. Ibi bintu ni kiza. Leta nitangaze ko ari kiza kugira ngo warondere abayifasha bayifashe. Ego ni byari byishoboye. Mbwa ni byo dashoboye.
Gabriel Rufyira nasaba leta kureka kwinginga abanyagihugu n'abagikorera mu bice biri mu kaga ahubwo igafata ingingo zo kubimura mu gukingira ubuzima bwabo.
Leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha ifata ingingo kukijyanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu. Mwese mwabibonye mu gatumba abantu baracaba mwajya amazi kuburyo bashobora gutegwa n'ingwara. Ingingo ya mbere leta igomba gufata ni kwimura abantu. Abantu bobo ntibagira iyo baja, leta igomba kurondera aho abantu baja ikabimura. Gira kabiri nuko ahantu hari amashure, hari ibitaro, hari amashengero, leta ifata ingingo yuko ayo mazone ari amazone ariske atamuntu numwe afite umunyazo gushobora kuza gushyiraho abantu nkajya amashuri mujye kubona mu gatumba.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye n'abarongoye ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi, bavuga ko gushika ubu babona ko Burundi buri mu bihe bidasanzwe kubera amazi ya Tanganyika. Gervais Nibigira nicegera cy'urongoye ishyirahamwe ry'abarundi b'intungane RCP.
Gihambaye ni uko leta umunsi ubona yuko ari ikibazo igasaba imfashanyo, akaba itari France etat d'urgence kuko yuko umunsi umwe bidasanzwe. Kandi uyu munsi ubona yuko leta ni ngo umunsi sihiri yuva mu gacerere ikerekana yuko uyu munsi ikeneye imfashanyo zaba iz'ubuhinga.
Nibigira avuga kandi ko haheze igihe abarundi batabaza ko bageramiwe n'ayo mazi ariko ntibabone ubutabazi bukwiye.
Uko amazi ya Tanganyika si ubwa mbere aduze ariko hama habaye kenshi ingingo zifatwa hazobe umuti urambye kugira ngo niyasubira gushika hazobe hariho integuro.
Ishyirahamwe Orecome rivuga kandi ko amashuri hamwe n'amavuriro biri mu bice byashikiriwe n'amazi bigeramiwe cyane haba mu gatumba ndetse no mu Rumonge n'ahandi. Aho naho Gabriel Rufyiri avuga ko basanze hari abanyeshuri bakihigira huzuye amazi, ubwiherero bwarabomotse n'ibindi, agasaba ko leta yoshika aho hantu hose igafata ingingo zibereye. Naho abarongoye umugujejo gutabara bahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi ku munsi wa mbere bamenyesheje ko hari imiryango yakuwe mu bice biri mu kaga, mu nyuma bagasanga basubiyeyo. Gusa urongoye uwo mugwi amenyesha ko uburyo bwo kubakira abahuye n'ibiza butaraboneka.
Uyu munsi usanga umuntu nitekera ku mutwe ariko aragenda mu mazi amugera mu gikiriza. Umubajije tugiye ati ngiye muhira, none muhira ugiye gukora iki? Barundi sibo kuko bategereza kuba bagiye mu mugambi urama ibyo twita solution durable, biri ubushikiranganji bwo gushikirana bwaba bafasha ubushikiranganji kugira ngo bubakire amazu abantu mwe nabo ntabwo barashobora kuronka kugira ngo bubake n'abantu benshi imiryango myinshi.
Naho ikigo Ijebu kijejwe kugenzura ikirere mu Burundi giherutse kumenyesha ko amazi yabaye menshi bagendeye ku bipimo byo mu mazi aho byashitse ku metero 77 kuva amazi ya Tanganyika atanguriye kuduga ari menshi. Na cyane cyane muri zone ya Gatumba hamaze kwitaba Imana abantu 5 bariwe n'imvubu, 2 bariwe n'ingona. Ibi bikaba byatangajwe n'umugujejo gutabara abahuye n'ibiza n'isibe mu Burundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Tukivuga ku Burundi mu ntara ya Makamba haravugwa ibura ry'imiti abahatuye bakavuga ko naho ibonetse ibihenze imiti yabuze cyane kandi ikenewe na benshi ni ya malaria inkuru ijwi ry'America bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana
imiti abanyamakamba bakunze gukenera ni iyi ndwara ya malaria inzoka ni ndwara ziterwa n'imigera abafise amangazini y'imiti basigura ko muri iyi minsi iyo miti idasohoka ikibituma hanini no kuduga ko ibiciro by'imiti ivura izo ndwara vyunyuwe n'ubukene uri mu banyagihugu nemeye Imana Emeline umukenyezi adandaza mu isoko nkuru ya Makamba ati nta buryo bwo kugura imiti tukironka
haraho bitumwa kandi n'uburyo uretse nuko ubutububura bivana nuko kandi imiti yazimbye gose kuri farumasi tugiye ntidushobora kuyironka kubera uburyo bw'amafaranga burengeje uburyo bw'iwacu
Juste Minani twahuye avuye kugura umuti w'umwana ati kubera ubukene iyo gwarije abana babiri rimwe urashobora kubasangiza umuti ivyo biremezwa n'udandaza mu mangazini y'imiti Makamba Nimbabazi Justin
hari naho mbere abayagiye kuvuza umwe kubivanya mbere no buryo afise ya mikoro namye mvuga kupfa kare gasangaye kuvuza umwe mbaka ati je ndavya abana mbona umenga bagwaye kumwe akacahita na yanu su yaguze imiti akacyongera kayisangitsa bamwe babiri canke batatu kare yobaye ku muntu mwafashe igice mugabo ubu ikiba igaruka kuri babana bose bafashe ya miti itanakwiye
ndabihawe Thierry twahuriye ku mangazini y'imiti ya Mituel akaba akoresha ikarata yo kwivuriza ko yabakozi ba leta nawe ati kuronka umuti ukoresheje ikarata yo kwivuriza ko vyo bisigaye bigoye cyane
hari igihe usanga imiti zimbye kandi mwamaze kumva namwebwe imyidogo atayigiye jenyine n'abandi bidoga ati imiti irazimbye nkaca njara no kuri cyakintu cyuko bakoresha n'ibintu bya Mituel ugasanga umuti barawukwima kuri farumasi bakagasanga bemeye kuwutanga bajya bagura kuri sampuruza ubu vise Mituel ugasanga ntibakwemere ko bawuguha rero imiti mu majyamo make imiti irazimbye cyane kandi iragoye no kuronka
Nimbabazi Jules asanzwe afise imangazini danda z'imiti ku mugwa mukuru wa Makambati natwebwe abadushorera imiti baratugora ugasanga turarenza amategeko tugatanga inusu canke irobo y'umuti umugwayi yandikiwe na muganga Ndayizeye Charles nawe nyene afise imangazini y'imiti Makamba ati iyuje kugura adafise amahera akwiriye araguhenda
nk'akaruko kuri malaria hari umushobora kubandikira kinine ajya kine bijya binini agaca aza kugura nk'ibinini bitatu ukamubwira neza neza ati ibi ntaco cyo kumarira mugani nawe akabyanga avuga ati ntandi mahera afise ubwe naraguhenda ati ngo cyo nzogaruka kugura ubu bisigarira mugabo kishye ntavyo bagura abonye arose mitende ntagaruka
kubera hari naho umugwayi abarembye ukagira ikigongwe uramuha umuti ku ideni uwo mudandaza w'imiti avuga ko ku kwezi umuti ushobora kuduga amafaranga agera ku 2000 bigatuma abagwaye babagiriza ko babazimba cyane uwo basangiye umwuga n'Imbabazi Jules nawe ati mu kingo cy'amezi atandatu hari imiti inkenegwa igiciro cyayo cyagwijwe na kabiri bitumwe no kugena ifaranga ry'u Burundi rigoma ritagaciro bompi uko ari babiri bakaba bafise amakenga ko hazogera igihe abantu bakananirwa no kugura umuti abagura imiti basaba leta kubafasha kugira bashobore kugura imiti nk'uko Fuka Masenge Elifaz twahuriye ku bitaro Imakamba bisaba kubwiwe leta yogerageza imiti ikazimbuka kugira abantu bato bato bashobore kuyigura muganga Nimbona Patrice akorera ku bitaro bikuri Makamba asigura ko ufasha imiti idakwiye ugira mitende ariko nta misi hera udasubiye ku musego hakiyongera ko ni inkurikizi
ugahura umuntu ahita afata imiti idakwiye ibyo bituma kumbure imigera imwe imwe idapfa burundu cyangwa ugahura yaramenye wa muti ukazohura ageze igihe ugahura wa muti by'ukuri ntigushobe kuvura iyo ngwara kubera abantu bagiye barafata umuti kugeho udakwiye nk'uko muganga yabandikiye
ku kibazo cy'ico bafasha abagwayi kugira baronke imiti kwiye iyo hageze kwandika umuti muganga araraba ubushobozi bw'uwamwituye kandi leta isanzwe yarafashe ingingo ko abana batarakwiza imyaka 5 bavugwa ku buntu cyo kimwe n'abakenyezi bibaruka nayo abakuze bagahabwa imiti ya malaria atamahera basabye ariko nubwo izo ngingo zafashwe abivuza baguma bidogera ibitaro bya leta ku imiti itaboneka mu mavuriro bakaja kuyigura hanze kandi ataburyo bafise
urakoze Desire Hatungimana ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'urimi gakondo dore umugani uyu munsi urwazi uyu mugabo nta rwimo muniho umushimwija mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.